ndundi kicyure amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tunabaye kaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ashimikiye nini kuri bikuru bikuru hari kiziga cy'umuntu w'umugabo cyatowe mu gatondo ko kuri uyu wa kane mu ruzi muyogo rugabura karatiye muyogo ho ku mugwa mukuru wa komine Makamba n'umutumba Nyankara aho se ni ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga mu bumanuko bw'igihugu amakuru ava muri ico giterekana amakenga ku ico kiziga co bacaje gutabwaho kivanywa handi ne bamwe mu bari myo muri zone Nyabiraba komine Gwibaga mu ntara ya Bujumbura batangiye gukoresha umwavu w'ikirundi kubera iteba gifumbire bavuga ko bahisemwo ibyo kuko gushika ubu ifumbire basabye muri rusasuma ruheruka itarabashikira ibintu bisa n'ibyo no ku banyagihugu muri zone rutega amakomine Gitega intara ya Gitega hagati mu gihugu bidoga ko gushika ubu bataratangura kuronka iyo fumbire mu gihe yatanguye gutangwa mu gihugu cyose kuva kuri uyu wa kabiri imwe mu miryango y'abasangwa butaki ba mu gice cya Nyarumanga kiri muri zone Buterere komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura imaze igihizira gurisha amatongo yahawe itanga isiguro zitandukanye y'igituma igurisha amasi yahawe ibyo byose muraja kubyumva muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Kerine Bizindavyi irijwi ni rya Audiro Nkejimana mu kanyisa Sidonido
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe nari mpejeje kubibashikiriza mu ngingo nkuru nkuru zano makuru hari kiziga cy'umuntu w'umugabo cyatowe mu gatondo ko kuri uyu wa kane mu ruzi muyogo rugabura karatiye muyogo wo ku mugwa mukuru wa komine Makamba n'umutumba Nyankara aho se ni ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga mu bumanuko bw'igihugu amakuru ava muri ico gice yerekana amakenga ku ico kiziga co bacaje gutabwaho kivanywa handi hantu narya tawari bwamenye uwo muntu gushika ku muhinga mu kuri uyu wa kane abajejwe intwara hima Makamba bakaba bahavuye bafata ingingo yo kujyana icyo kiziga mu buruhukiro bw'ibitaro byahi Makamba mu bumanuko bw'igihugu inkuru tukayikesha mugenzi wacu Serge Sindayiga yakorera ngaho nyene ne mu bijyanye n'uburimyi bamwe mu bari nyo muri zone Nyabiraba komine Gwibaga mu ntara ya Bujumbura batanguye gukoresha umwavu w'ikirundi kubera iteba ry'ifumbire bavuga ko bahisemwo ibyo kuko gushika ubifumbire basabye muri rusasuma ruheruka itarabashikira bamwe muri bo babona ko umwimbo utazoheza ngo ugende neza ni mu gihe ubuyobozi bw'intara ya Bujumbura bwemeza kwishyira hamwe rihingura iyo fumbire fomi ryamaze kwishikana mu mazone yose Diodone Niyanzigamiye yakubikiye Nyabiraba atugire ku muriri
Uretse kubiko bw'imfumbire muri iyo zone hafi y'ishuri shingiro rya Nyabiraba nta bantu babona kandi habahugaye bamwe mu banyagihugu baho bavuga ko gushika ubu bataratumwa ko ngo bahabwe imfumbire bandikishije muri rusansu meruka kandi atanamakuru afise yuko kuri uwa kabiri ubushinganganji mu byo bujejwe harimo uburimyi katangaje yuko umwavu uzotangwa mu gihugu
amakuru ashahanira nangira bamwe bahafa kurara aho bayitorera urabona bibirarane n'abandi nyine bakumva gushagomera kwiyandikisha kuyindi bashe bose bavuga ati inzu ironkera rimwe niko batubwiye ubure turarindiri
oyereka ntiyumva ko hari ibirarane byaraje babiriho nyine barindiriye hamwe bose turabyitweze kuko barabyitweze tubarije namwe ngene bigenda bikurikirana
mu gihe bamwe bemeza ko mu gihe bote bakuyironswa umwe mushobora kutagenda neza abandi bamenyesha ko ubu bahisemo gukoresha umwavu w'ikirundi kubera iryo teba ry'iyo mfumbire
ndimisha amasego cyane yari mukerage yenda kira mu dose twingurire gahamba mu kuzima akavunda kamera neza akamunwa ka mu kuzima akangira gice kandi ntibyi hera
abanyagihugu bo muri iyo zone basaba inzego zibijejwe kwitwararika bo muri ako gace k'iyo ntara mu itangwa ry'imfumbire nkuko ahatari hake mu gihugu biko biragenda abajeje uburimi muri iyo zone nabo batashimye kuvugira ku byuma byacu bavuga ko batazimvo nabo yatumye iyo mfumbire gushika ubu batayironswa bagamagarira abarimyi kurindira bihanganye kuko icyo kibazo bagiye kugishikiriza kuba bakurira nyamara umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Bujumbura mu byajejwe harimo by'ubutunzi Florence Zabahizi mu rugendo abajejwe intwaro mu ntara ya Bujumbura abo mushikiranganje bw'uburimyi hamwe n'abo mu ihinguriro Fomi bagize mu ndwi heze ku wiko bw'intara ya Bujumbura yari yijeje abarimyi ko imfumbire iryo hinguriro ryamaze kwishikana aho ibwirizwa gushika
ububiko aho Fomi ishikana iza yahashitse igisigaye ngaha nuko yo gukorana n'abastanteri nabo bacakorana n'abashefu zone babo kugira barabe yuko ifumbire ishika ku mazone kuko murazi ko ubundi bayitorera mu mazone hanyuma rero bakaraba ko umwe umwe wese iyo yari yasabye ariyo aronkejwe
gushika ubu itoni za babazi ibiri gusa zishwagara zikaba izo ziri muri ubwo bubiko bwa zone Nyabiraba kubw'amakuru duhabwa n'abajeje by'uburimyi muri iyo zone.
Ibintu bisa nibyo no muri zone Rutegama abanyagihugu baho ni muri commune Gitega intara ya Gitega nyene bidoga ko gushika ubu bataratangura kuronswa ifumbire mu gihe yatanguye gutangwa mu gihugu cyose kuva kuri uyu wa kabiri. Abanyagihugu basaba kuyironswa ku gihe ntibongere guhomba nk'uko byagenze mu irima rya Gatasi yotamira tuzi.
Asanzwe hatangirwa ifumbire ya fomi aho kuri zone ya Rutegama nko gushika igihe cy'isaha 5 z'agatondo ko kuri uyu wa kane hari hugaye. Abanyagihugu bari bagandagaje barindiriye ko haraboza kubaronsa ifumbire ntibatahura impamvu ifumbire itarigera itangwaho mu gihe turi ku munsi ugira gatatu ubushikiranganje bumenyesheje ko ifumbire yatanguye gutangwa.
Urabona ngo uno munsi n'icyumbatsi tarabona na magenda araza bamwe bakirirwa bicaye ngaha nta n'umuke wayo nta n'ukuri ayo baracangura no kunacangura kuza n'ubu nagenda byumva muri radio nk'uko nyine muganda ayo baracangura gutanga nta ubizi byangwe no kubera kuko mwanya ngiyago ntaragera cyangwa ntayo barakura muri kirimiro nta ubizi.
Aha bose basaba ko boroswa umuco
twebwe turi ko turabiraba pema n'abonye bate kubiraba aduha umuco ibona tukuza turatumwanya twiko twicaye ngaba yatangiye ndibaza nuko duhumuriza ati amasatso boneka cyari hose yaguma hubuga ubumbere basize ko nigufuze zitatu twiri cyumbe baba batisenze cyacu tubomenya nokuri.
Abo banyagihugu bababazwa nuko bagira bongere guhomba nkuko umwimbo wa Gatasi ugiye kugenda
amushara kagori muri bibi harakagori turonda kubera twabizaje tubagaza turi muyabira ngaha harabudiye icyo tuzaniye tu.
Abo twaganiriye bose bahuriza ku kintu kimwe ku ifumbire yotangura gutangwa kandi igatangwa ku gihe.
Ko bwashi twazerekana yuko icyo twosaba na nyarabo yanyarukana tukamuri niwe se harakitira nabe ukigende igihe kitararengera
bayituzanire ku gihe bayiduhere ku gihe.
Hahezindwi irenga ifumbire ya fomi itanguye kujanwa mu mazone nk'uko ubushikiranganje bujeje uburimyi bwabitangaje. Ifumbire ikaba iroswa abafitiwe ibirarane n'abarishe muri iyi mpeshi. Mu ndwi iheze ishyirahamwe rihingura iyo fumbire fomi ryavuga ko rimaze gutanga mu ntara zitandukanye ifumbire ya imbura ya baba itoni 15,000, ishwagara itoni za baba 3,000 n'ifumbire bagara ritamenyesheje igitigiri rikaba ryamenyesha ko bihagaze neza riravye ikiringo gisigaye cyo kwitegurira impeshi.
Hagataho ubushikiranganje bujejwe uburimyi bwizeza ko zimwe mu ngorane nk'izi n'izindi zimirije kurangira mu mugambi mushasha wo gukoresha ubuhinga bwa none mu bisata bitandukanye by'igihugu. Umuyobozi ajejwe ubuhinga bwa none muri ubwo bushikiranganje ni wabivuga Eric Niyonkuru ashikiriza ko ibi bishobora no kugwanya ubusuma bukorwa mu itangwa ry'ifumbire kuko ibintu bizaba bikorerwa ku mugaragaro.
Uno munsi hariho abantu bataronka ifumbire ku gihe kubera kumbure bwa upapuro umwe bita ubuvoca bwanyagiwe yakabitse nabi ugasanga kugira bazosubire gusubira kuraba kugira bamuha kandi biriko bifata umwanya. Ariko intumbero nuko uyu mwaka 2026 ubwo buhinga twotangura gukora uko dushoboye kugira bugeragere buhoro buhoro gukwira mu bisata bitandukanye kuko nk'ibi abo bantu usanga ifumbire tashoboye kubashikira ku gihe cyanke ibiturire ugasanga bategerezwa gutangura kuronka sibo baronse. Ushobora kuba uzi ko wabitunganyije neza warungitse abantu ku rubuga wagira babikorere neza nk'uko wabiteguye ariko ugasanga ntibariko babikora uko ubyifuza. Ubuhinga bwa none buza gutuma ushobora kubikurikirana naho uri uba wahamagawe n'ibindi bikorwa bigakurikirana mu mashini cyangwa ku telefone ingene biriko biragaenda abantu bagatunganyirizwa neza ta midogo. Twifuza kw'ibyo bibazo byose tubona bishobora gutora inyishu biciye mu gisata cy'ubuhinga bwa none kugira ngo hazofume ha habe ikibazo iki cyane kiriya ariko ntihasubire kuba ikibazo gihwanye no kudakoresha ubuhinga bwa none.
Radio Indundi Kiritira.
Amakuru yacu kuri Radio Indundi Kiritira arabandanya. Imwe mu miryango y'abasangwa butaki ba mu gice cya Nyarumanga kiri muri zone Buterere komine Ntahangwa ni mu ntara ya Bujumbura imaze gihiziragurisha amatongo yahawe itanga isiguro zitandukanye igituma igurisha amasi yahawe. Ibyo amashyirahamwe aharanira iterambere ry'abatwabona nyabuna ko byohagarikwa n'amategeko abibuza. Urongoye zone Buterere aremeza ko abo batwa bagurisha ayo mazu bivuye ku bukene ahanini barimwo ariko agashikiriza gushikiriza ko iryo gurishwa ryahagaritswe zone itegekanye inyigisho ku bagurisha n'abaguzi zo kubihagarika Claire Yakankundi
iyo miryango y'abasangwa butaka isiguru gutandukanye icatumye bagurisha amatongo yahawe na leta nkuko uyu mutama w'imyaka yababa 60 abivuga
cyazaranye kubera nk'ufise abana batanu ari nk'abahungu cyanke batatu bagaca bahaba ari nk'abahungu na papa wabo cyabaza baragurisha bagura udutandukanye aho bagomba babahigatuna
ni miryango yabona yiyongereye ko umusore akuje imyaka 20 beshi bashabiyumvira gushaka kuzana abagore maze kujyana umugore bakabyara urumva gaca basangira itware te na papa
uyu we w'imyaka 40 agatanga indi siguro
cyakirana kubyira uyu wakiri imbere
isiguro inashimangirwa n'imwe mu miryango yaguza iyo masi yabo batwa
umva bafata amahera bagurishije bagegura hariya bakaca bahamba nk'iminsi mike bakabona ubuzima bwa hariya burabananiye kandi hariya bakaca bagurisha kandi bakagaruka kandi ni gusendera
barinze bagurisha cyabandikisha no kwandika cyangwa gusinya ati ndagurishije ndagiye
Oscar Mbonimpa asanzwe arongoye ishyirahamwe riharanira iterambere ry'abatwa mu Burundi IDBB asaba ko hojaho amategeko abikinga
izo ngingo zo kugurisha ibintu giturumbuka hojaho amategeko biciye mu nzego zo hasi nshingwa ntwaro bagashyiraho ingingo z'ibihano zihana ugura n'ugurishije boca bagira ico batinya
mu ntwaro uburongoye zone buterere Musa Hakizimana aremeza kwiryogurishwa rihaba ariko ubu ryahagariswe
abasangwa butaka kenshi bagurisha ibyo bibanza byabo mu gihe usanga kumbure habaye ubukene nk'umuryango kandi babigurishije turufaranga babaronse mu gihe baba dukoresheje tukarangira n'ubundi baguma bagaruka hahandi nyene birashobora guteza umutekano muke
Hakizimana arashikiriza n'ibikorwa zone igiye kurangura
dutegekanya yuko hobaho amasensibilisation abo batwa bakigishwa yuko bahawe ibibanza babigumemo bahabe ntibahagurishe tugomba kandi dushireho inyigisho ku bantu batandukanye basanzwe bajya muri ibyo bibanza byo bavyiza kwirinda kwigura kindi nacyo ni ukuraba baronke icyo bakora cyane cyane kubashyira mu makoperative
iyo miryango y'abasangwa butaka yari yavuye ahatandukanye mu buterere imwe mu miryango y'abatwa ivuga ko mu mwaka w'2021 ariho yegeranyirizwa mu gice cya Nyarumanga irahabwa n'amazu yubatswe mu matafari ifise n'impapuro ziranga ibibanza bahawe iyo nayo akaba yari miryango 80 ubu bemeza ko ari nk'igice cy'iyo miryango y'abatwa ihasigaye
Claire Yakankundi urakenuye mu bijanye n'ubutunzi ukumenyekana ku isoko y'imitaho ibyo bita marché boursier mu gifaransa haheze amezi arenga abiri itangujwe n'umukuru w'igihugu kuracyagaragaramo intambamyi ku badandaza bakorera mu gice cy'ubuseruko bw'u Burundi ibikuru uyu wa gatatu byari byakoranije ubuyobozi bw'icyo gisata abadandaza n'abajejwe intwara hibuhumuza abagize icyo bashikiriza barerekanye amakenga atuma iryo soko birangwamo amahinyu ariko leta iraremesha abadandaza hisunzwe ubuhinga itegekanya gukoresha muri iki gisata aho mu buhumuza twakure mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana hakorera
Huko bivugwa na Arsene Mugenzi umuyobozi mukuru w'ikigo gicungera isoko y'imitahe mu Burundi umutekano w'imitahe wamaze gushigwaho muri iryo soko kuba bifuza kwagurira imitahe bikazoba bishyigikiwe n'ibanki nkuru y'igihugu
n'umutahe w'u Burundi n'intakorwa uboneka icyo yakibize uboneka ingufu zakoreshwa zitari nke turashaka gusezerera ingendo mbi cyane ziza zirano na bene imitahe hariho ababa benshi hariho ababibye bakoresha amayera atandukanye mbere menshi bakanabesha ko bakora ibikorwa nk'ibi byacu kandi atamuje twabahaye
ikindi nacyo ni uko leta ishobora kurangura imigambi minini minini nko gukora amabarabara kubaka amasoko n'ibindi hifashishijwe abagwiza atunga na rya amafaranga ndangagaciro ariko agurishwa uyu mwanya agizwe n'amadeni ya leta asigura iki iryo soko ry'imitahe rimaze n'abafatanyabikorwa b'icyo kigo icyo bazokora
Ashaka gushikaho umwenegihugu ahari hose ashaka gukoresha telefone yiwe agura umutahe cyangwa akagurisha ubu tutarahashika birasaba yuko yegera igisata kimwegereye hariho abahuzabikorwa bakorana n'amabanki n'amamicrofinance ahari kugira ngo ashobore gushikana uburyo bwiwe byoroshye birasaba yuko ayo mabanki cyangwa amashyirahamwe aba afite n'amasezerano nabo bahuzabikorwa kugira ngo amafaranga aciye ngaho ashe gushikira ubiko bwemewe
Jeremy Minani aserukira ihoriro ry'abadandaza ibihumuza akaba yamenyesheje ko iby'iryo soko ry'imitahe bitarimenyerewe mu kwiteza imbere haba mu mabanki cyangwa mu bidandazwa kanaka bikaba bigiye kuba akaryo
tunakarimwe neza cyane twamara kuwigishwa twamenye dushaho gurumutahe ariko twizere yuko bagiye gushika makomine twizere yuko tutoshikara kunyugwa bera imitayi turashaka kubwira twahitora mbwa tukabona umuntu akabura igikorwa ayikoreshe agasanga amwe yakoresheje ayandi yice basanga yarihira atane yadandaje
Salvatore Bigirimana umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatare yaserukiye intwaro muri iryo huriro agasaba abanyabuhumuza bakeneye kugura cyangwa kugurisha imitayi yabo kujya mu nge soko nk'abandi barundi bose akizeza ko bizotuma ingendo yo kugurana amafaranga ku nyungu z'umurengera bita kumena amaso igabanuka ibuhumuza Pantaro na Karutimana hajyo indundi kiruti
ne mu bijanye n'imigenderanire umugwa w'amashyirahamwe yishinze gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gwaruka mu karere ka Afrika yo hagati urasaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi agiye kwinjira mu mabanga yo kurongora umuryango w'umwe bwa Afrika kuva ku munsi w'Imana w'inondwi gushira imbere ibibazo bihanze gwaruka gwa Afrika harimo abarundi ayo mashyirahamwe agaragaza umwitwarariko ku ngorano gwaruka ruriko rurabamwe mu myaka ya none nko mu Burundi gwerekano kubura kazi gutuma hari nabaca bakoreshwa mu bikorwa bitari byo umukuru wo mugwema Brenzo Yisenga ashimikira kukunga imigenderanire n'ibindi bihugu iyo tuma haboneka imigambi yofasha ugwaruka yamara arashima ku Burundi bugiye gushingwa ayo mabanga
ubwa mbere bwo nakanyamuneza ko Burundi bugiye kurongora ubumwe bwa Afrika twiteze rero yuko ugwaruka ibibazo nyamukuru biruhanze bigiye gusangirwa na benshi cyaba iby'umutekano cyaba ibyo byo kubura kazi cyaba ibyo byo gukoreshwa twaza rero yuko Burundi butentambwe nakabyo kuko Burundi kegera n'ibindi bihugu. Erega naho ba hari ibyo tuguze, hari ibyo dufise ibindi bihugu bidafise. Ni chance kwaruka mu gihe ndongozi zofasha kunga imigenderanire n'ibindi bihugu hakaboneka ibintu bihugu bikorera hamwe bizana inyungu ku gihugu cyane cyane kugwaruka. Ko biragaragara ko uravye abafashwa ni bake kuba bikeneye rero bisigura yuko habwirizwa kugwizwa imigambi binabaye ngombwa itagoma ngaha mu Burundi gusa mbere imigambi ndenga bihugu twebwe iyo tadufise nuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi agiye gufata ubwa mbere umwanya wo kumviriza ingorane zihanze ugwaruka kwabwo mu Burundi no mu bindi bihugu hanyuma ibibazo byo kwaruka bihabwe ikibanza cya mbere
nayo mu bijanye n'amasoko ntanga ngo vishyiramwe regidezo rijejo gutanga umuyaga nkuba n'amazi gemeza ko rigiye gutanga umuyaga nkuba mu gihugu cyose igikorwa kizoba carangiye mu myaka itanu iri imbere mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo ku munsi wa mbere w'iyindwi umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe rya leta Jarbert Manigomba yavuze ko ibyo biri mu migambi iryo shyirahamwe ririko rirarangurana nabo bafashanya ku buryo ibice 70% by'abanyagihugu bose bizaba bifite umuyaga nkuba mu mwaka wa 2030 Jarbert Manigomba akavuga ko imigwa mikuru y'amakomine yakera imbere y'itunganywa gushasha ry'intwaro yose bifite umuyaga nkuba tumukurikire
kushika ubu nta komine n'imiritsa amatara mugabe twe tubandanya tuhereza amatara bene igihugu bose hariho umugambi wa mbere twita atari phase 1 wari umugambi wo guhereza amatara makomine 21 muri za kera tata amafite amatara uwo mugambi usa n'uwarangiye harimo n'amasantre ashika yandi basantre 13 amakomine nawe nyene umugambi warakozwe ubu turi nko kubike nka 98% asigaye hamwe ya Musanza cyakwishyira ujya kwa ekraje publiki ikijyoshe nuko ujya bwarashyize twese twategura umugambi ho hariho amafaranga yababa hafi miliyoni zine z'amadolari muri ujya bwe twakoreyemo araho tuzokwagura tugaheza abene igihugu benshi cyane muri ujya mugambi ahantu uvuga nka za Gihalo navuga ama santra mamwe yo mu Ruyigi hariya za Nyabisinda na Gisuru n'ahandi n'ahandi ubu mugambi gusa n'uwatunganye mugabo twese twafite imbono yuko mu mwaka w'2030 abene igihugu bafite amatara bashyikitse kwijana hari indi migambi mishasha turiko turakora haba imigambi kuva ku buryo bwa regidezo propre haba n'imigambi dukorana na usanzwe dufashanya dufise intumbero yuko mu myaka itanu iri imbere abarundi bafise amatara azashika bashika 100%
Werija Robert Manigomba arongoye ishyirahamwe regidezo rijeje ibyo gutanga amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi ari Ari nano turangirije amakuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoro wa kwisa 12 n'iminota 41 bagenzanje bamfashije kuyatororokanya ndabakengurukire ngengurukire kandi yakerene bizinda byamfashije amajwi arabashikira ariko mudutunge kutugorane twibonekeje mu bijanye n'ubuhinga bw'ibyuma na gahwane.